Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri uyu wa kane gereko rya 27 nzeru mwaka 2022 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Indongozi z'umugambwe SNL ziratotezwa n'abajejwe intwaro n'umutekano muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Abanywanyi b'uwo mugambwe bagasaba ko ukwidegenza bya politiki byo kubahirizwa. Abarundi bamwe kambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya barara ntibuca, barafatwa bagatotezwa bakanyagutwabo bagasaba yuko bokingigwa. Imyaka 9 irarumanye isoko nkuru ya Bujumbura ihira tokombera abahaburiye ibyabo, n'ubu baracasaba leta yuko yobashumbusha, ariko amaso yaheze mu nzira. Mu mpira w'amaguru naho ibihugu 8 bizokina igice cya 4 gishira icya nyuma byaraye byose bimenyekanye. Ndasubiye kuba ikaze mu kanya tubabwira ibyo nido ryano makuru.
Inzamba.
Ano makuru tuyahere mu makuru y'umutekano muke. Hari umuntu ataramenyekana yarayishwe akubiswe n'urwaruka rw'imbonera kure muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoki. Amakuru ya mbere akavuga ko yagirijwe ko ari umusuma, ayandi makuru akabavuga ko yoba ari umwe mu mbonera kure zari zivuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avangaye Buganda kamenyesha ko yicwa ry'uyo muntu rifitanye isano no kuzimanganya amatohoza ku bijyanye n'urwaruka rw'imbonera kure rujanwa gufasha abasirikare b'u Burundi kugwana mu gihugu cya Kongo. Ido ni dereka tubibaze Beni Axera Kana.
Amakuru avaje Buganda amenyesha ko uwo mugabo yoba yarafise imyaka ya baba 30 akaba yafatiwe aho bita ku mararo muri komine nyene ya Buganda. Ayo makuru nyene akaba avuga ko yiketswe kuba ari umusuma. Imbonera kure zariko zirakizura udaciye zishwa baduka ziramukubita cane zibanje kumuboha. Ibyo byose byabaye kuva igihe c'isaha 10 zirenga z'ubuca. Uwo muntu akaba yahavuye asandaba bamushikanye ku ivuriro nk'uko vyemezwe n'abanyagihugu.
Hari amasaha kwizera n'abatoyi avuga yuko yari umusuma, baciye bamubwa ko barakubita ndagiye guca arambaraye ngaho nyene nicari kiruruma, ariko icabona sicoce ntawigeze amumenya, ariko rero yahavuye apfa afiriye ku bitaro.
Naho amakuru atangwa n'imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD avuga ko uwo muntu yoba ari umusuma, amasoko yandi aho Buganda havuga ko uwo muntu yoba yari mu mbonera kure zazananye n'abasirikare mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane bavuye mu gihugu cya Kongo. Ayo makuru ashimangira ko bajabukirije inka zitaramenyekana igitigiri ku mutumba Kaburantwa ku matransversale ya gatandatu n'indwi. Ngo yoba yishwe mu ntumbero yo kuzimagiza amatohoza y'injira ry'urwaruka rwa CNDD-FDD hamwe n'abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Kongo.
Hari amakuru ariko twavuye turonka yuko yoba yari muri zino mbambarira kure zari zije kiva muri Kongo zijagukanye inka zizanye n'abasirikare, ko ashobora kuba ari mu bari bazanye izo nka bari kumwe n'abasirikare mu gihe rero bariko barazitakurura bariko barazijagukana bamwe bazuriza amamodoka hari iki Kaburantwa nawe yoba yaciye anyerera kugira ngo atoroke kugira ngo asubire iwabo.
Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutararonka abarongoye igipolisi n'intwaro muri komine ya Buganda kugira batange umuco kuri uwo yarayagandaguwe.
Arakoze Beni Axera Kana. Imiryango y'abasirikare baguye mu ntambara zimaze iminsi zivugwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko ivuga yuko batabwirwa ko ababo bapfuye niyo baba bapfiriyeyo. Aho ni gihe masoko yacu ya Radio Inzamba mu gisirikare avuga ko hari abaherutse gutahukanwa bakomeretse bazanywe kuvurizwa mu Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi ntacyo barashima gushikiriza ku bijyanye n'uko inteko z'u Burundi ziri mu ntambara muri Kivu y'ubumanuko. Ni inkuru twateguriwe na Josine Kazi.
Intambara zimaze iminsi zivugwa mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bavuga ko zoba zimaze guhitana abasirikare batari bake. Amasoko ya radio Inzamba muri Bataillon Police Militaire avuga ko hari umukenyezi yoba yamenye ko umwana wiwe yaguye muri izo ntambara aca zindukira Ibujumbura hasanzwe hakorera Bataillon Police Militaire. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko uwo muvyeyi yasavye kumenyeshwa aho umwana wiwe yoba ari. Lieutenant Colonel de France Baranyikwa arongoye Bataillon Police Militaire yaciye amumenyesha ko ari mu kazi ka gisirikare aca saba ko yovugana kuri telefone n'umutware boba bari kumwe yari. Amakuru ava muri Bataillon Police Militaire akamenyesha ko uwo muvyeyi yahavuye yemera gusubira iwe ari uko abonanye n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo. Amakuru y'abasirikare basize ubuzima mu ntambara zimaze iminsi zibera mu Kivu y'ubumanuko yatanguye kuvugwa bazanye abasirikare bakomeretse bivugwa ko barenga 10 aho bamwe bariko bavurirwa ku bitaro bita Hôpital Populaire vyo mu Kamenge aho benshi bita kwa Dolph abandi bakomeretse ariko batababaye cyane bariko bavurirwa mu ikambi ya Cibitoke ijana na 12 rongowe na Lieutenant Colonel Désiré Niyabose no mu Gatumba mu ikambi y'ijana 11 irongowe na Lieutenant Colonel Mboniyeze. Ayo makuru nyene akavuga ko imodoka zazanye bakomeretse arizo kandi zazanye ibiziga by'abasize ubuzima muri izo ntambara. Imodoka zakoreshejwe harimo ikamyo bavuga ko yoba yavuye muri brigade y'ijana na 10 hamwe n'imodoka zisanzwe zunguruza abarongoye amakambi y'ijana 12 niyo muri batayo ya 11 y'imodoka ntamenywa bita 11e bataillon blindé mu Gifaransa. Ku ruhande rwa leta ya Kongo umuvugizi w'abasirikare ba Sokola ya kabiri Major Dieudonné Kasereka amenyesha ko hari imigwi y'abarundi irimo imbonerakure n'umuhari iretabara ugwanya leta y'u Burundi bariko bagwanira muri Kongo. Ivyo akaba yavugiye mu kiganiro caciye kuri radio Okapi mu ndwi iheze. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi igisirikare ntaco kirigera kimenyesha kubijanye no kwinjira ku butaka bwa Kongo ahavugwa izo ntambara.
Nacho zine kaze arakenuye abanywanyi w'umugambwe SNL muri komine Kayogoro bariyamiriza itotezwa rimaze iminsi rikoregwa zimwe mu ndongozi zabo ivyo ngo bigakorwa n'abajejwe intwaro iperereza hamwe n'igipolisi bafadikanije n'ugwabuka rwa CNDD-FDD arigwo rukoreshwa mu kurondera ibyo bagiriza izo ndongozi idonido narawure nkengurutse.
Abo banywanyi ba senere bo muri komine Kayogoro biyamiriza itotezwa rikoregwa zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe aho bakavuga nk'ihagarikwa ry'agasakisaki atamitahe bagafungwa igihe kirekire. Akarorero ka hafi bavuga na ka Bonaventure Ndikuriyo batazira Boringo wa ku mutumba Kiyange wa zone Mugeni yatwawe nk'unyurujwe n'utwara iperereza mu ntara ya Rutana hari nyuma y'umutaga wo kuri uyu wa mbere uheze. Huko bivugwa na bamwe mu babonye ifatwa rya Bonaventure Ndikuriyo asanzojejwe igisata cy'umutekano mu mugambwe Senere muri komine Kayogoro ngo yahamagawe n'umuntu atamenyekanye araheza amubwira ko yonyarukira ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro. Uwo nawe ahageze ngo yasanze imodoka imurindiye abari muri yo baca bamusimbira ko baraboha batera mu modoka hamwe n'umushitsi yari yamugendeye imodoka icifati barabara rija mu ntara ya Rutana. Aya makuru akavuga ko bahavuye bamenya ko iyo modoka yari yujejwe iperereza mu ntara ya Rutana. Ifatwa rya Bonaventure Ndikuriyo batazira Boringo n'uwo yaraje kumuramutsa bose bahoze bagwana mu muhari FNL ngo rikaba ryavuye ku mbonera kure zo ku mutumba Kiyange aho Ndikuriyo asanzwe avuka zabadendereje igihe zabona uwo yahoze ari umugwanyi wa FNL aje kuramutsa uwo bahorana ku rugamba. Inyuma y'umunsi umwe bafungiwe ahantu hatazwi abo banywanyi ba SNL bavuye bari kugwa n'uwajejwe iperereza mu ntara ya Rutana ku mugoroba wo kuri wa kabiri. Tubamenyeshe ko izindi ndongozi za SNL arizo Eric Ndikumwe nayo na Ernest Butoyi zo muri komine Kayogoro zahagaritswe mu buryo nk'ubwo muri aya mezi abiri aheze bakaba barekuwe inyuma y'ukwezi kurenga bafunzwe. Uwitwa Patrice Nyabenda nawe akaba yamaze amezi abiri aturatura inyuma y'ifatwa rya Eric Ndikumwe nayo kuko nawe yariko ararondegwa. Indongozi z'uwo mugambwe zisaba kutabandanya bahagarikwa bahogwa ibihuha bitangwa n'imbonerakure.
Impunzi z'abarundi zahungika kuma mu gihugu ca Kenya barahohoterwa bakamburwa utwabo. Bagiriza impunzi ziva mu gihugu ca Sudani n'abanyakenya bo mu bwoko bw'abaturkana. Urunani rw'amashirahamwe aharanira agati akazi na mpunzi makambi CBDHVK ruriyamiriza ako gatotezo rugasaba igihugu ca Kenya gukingira impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Iyo nkuru tuyibwirwa na Trifine Kaniwabo.
Izo mpunzi z'abarundi ziba ikakuma mu gihugu ca Kenya zivuga ko zikubitwa zikivuga utwabo izuba riva n'impunzi z'abanyasudani hamwe n'abanyakenya. Icibagiwe n'abakenyezi n'abigeme bafatwa ku nguvu mu gihe baba bagiye kurondera ibitunga imiryango. Basaba igihugu ca Kenya n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR kubuza abo babagirira nabi amazi atararenga inkombe.
Hano mu kambi icyakuma hariho imisore y'Abasudani hamwe n'abaturukana bahungabanya umutekano cyane hano mu kambi. Abasudani bakagenda hamwe hamwe ibarabara cyane ahantu hari abantu benshi babonye baca batera amabuye akabiruka afashe akakubita akamwiza afise atajya bisaba aramukomeretsa cyane bidashobora kumurwanya. Hari nabo bica cyane bakabadaka nk'abagore shyashya n'abagiye kurangura imboga abantu bazirimira bahitamira anabigize iminsi myinshi n'ejo hari umukobwa bafashe bafashe baramwiruka ko baramukubita bamusukura n'intambi ngo atabaye amafaranga baramucumita. Abatuka n'abagiruko ku mugore wabo baca bitemberera nyine mu kambi n'udukoni muhuye kubita kambara ufise basaba rero yuko hase canke bina leta ko dufasha kugira ngo rabe ingene badukingira iyo misore ya Sudani ene bacokana hadufasha kugira ngo natwe tubeho neza.
Urunani CBDH VICAR ruhananira agateka ka kiremwa muntu n'impunzi ziba mu makambi ruriyamiriza ako gatotezo gakorerwa izo mpunzi z'abarundi. Rusaba HCR na leta ya Kenya guhagarika vuba bwango ayo mabi bisunza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ababikora nabo bagahanwa. Leopold Sharangabo nicegera c'urongoye CBDH VICAR.
Ni bintu rero bibaje cyane byo guterwa ibyatsi cyane cyane ko ayo mabi aba hasanzwe hari abapolisi n'abasirikare basanzwe bacungera iyo kambi mbere bikavugwa ko namwe muri abo bashobora kuba bari inyuma y'ibyo bikorwa cyane cyane ibijyanye n'ubugizi bwa nabi bijyanye n'ubusuma. Rero no muri abo bantu bamaze kugirirwa nabi mu bashika 30 twashoboye kumenya umwe muri bo yahavuye yitaba Imana. Ni ibintu rero bibabaje cyane mbere tugahoza n'umuryango wabuze. Naho rero twahere dusaba leta ya Kenya gukora ishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare iyo mirwa isambugwe mbere n'abari nyuma yabyo b'abapolisi cyane abasirikare bafatwe bashyirwe imbere y'ubutungane.
Iryo hohoterwa rikorerwa impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bya kano karere rikaba risa n'ibyabaye ndanse muri ibyo bihugu haba muri Congo iharanira demokarasi mu Bugande n'ahandi. Kandundura ni mu gihugu cya Tanzania bimaze kugaragara ko leta y'icyo gihugu ibifisemo uruhara hafatiwe ku majambo abibugwanko bw'impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu aho habandanya havugwa impunzi zicwa izindi zikanyuruzwa hari n'abatahanwa ku nguvu eka mbere n'imirima y'impunzi imaze iminsi irandugwa.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandaniriza n'amakuru twabateguriye mu makuru yerekeye indero abigisha bo ku ishuri ryigenga Ecole Independante bazindutse bahagarika akazi mu gatondo kuri uyu wa kane. abo bigisha bababazwa no kubona imishahara yabo itakizira ku gihe kandi ntiyongerezwe nk'uko babisezeranye n'umukoresha. Novamane rakiza rongoye sendika yabo bigisha avuga ko bazindutse bagiranira ibiganiro. Amakuru dukura kuri iryo shuri akamenyesha ko bamwe mu bigisha batashimye iyo ngingo kuko ku bwabo batari gusubira gukora bataronse inyishu y'ibyo basaba. Urusansuma ruriko rurategurwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu rufatiye ku bwoko n'intara ku bakozi ba leta no ku bandi bakora mu bisata bitandukanye by'ubuzima mu gihugu ngo ntigwarukenewe na gato, ahubwo hashobora kuba hari ikinyegeje inyuma yabwo. Bamwe mu bakozi ba leta baganiriye na Radio Inzamba agateka kawe bagasaba abarundi kurikanura nyabona. Tubatega amatwi.
Leta si gahunda yose yo gusamaza abarundi, ahubwo tubasabye dushimise abarundi ko burikanura kuko iyo rusansuma CNDD-FDD irikirashiraho irikirategura ngo reko bagomba guharura ibitigiri by'abahutu n'abatutsi mu buzima butandukanye mu mashyirahamwe ya leta canke abikora utwabo canke amashyirahamwe ya mvamakungu. Iyo rusansuma ntikenewe cane, ahubwo nibayikanura abarundi barabe yuko atari kubasamaza ata kintu kinyegeje inyuma kuko bimwe bita agenda kashe kuko nihenze mu 2020 hari harabaye iyindi rusansuma ibarugwa iyindi rusansuma yagizwe na Ministere de la Fonction Publique ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Ntitwumva rero ingene ubushikiranganji bw'intwaro hafite mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ije gusubira kugira iyindi rusansuma, ahubwo nitwikanurire hafi tubirabire hafi ibintu bitarayangara kuko ntibishoboka. Barabifise kuva ku mukuru w'umutumba gushika ku mushikiranganji, nibo nyene babashiraho, barazi babashiraho uko babashiraho, bashiraho tubazi neza ko bashiraho bisunze ubwoko. Ubwoko rero ni ubwoko bw'abahutu nibo batwara.
Byiza umuntu yomenya intumbero yayo ikigamije kugira ngo umuntu yisansumishe by'ukuri neza atekanye kandi yisansumishe neza. Kuko nko mu myaka yagiye irahera turagiye tubona nyine ibintu by'amarusansuma muri nayo, aho byaciye bituma abamuza bumunwa na ba JST abanimwa na ba JDC. Nyuma yaho twagiye kubona umenga kwari nko gucanishamo abenegihugu. Kuri icyo nabo mpamvu umuntu yovuga ni kumbuye niba iyo sansuma niko yategurwa babanze babwira bene igihugu bamenye ati ni rusansuma igamije ibi n'ibi.
Jewe simbona akamaro ka rusansuma yindi shashi kubera rusansuma twari twarayi bayitubwiye 2019 na 2020 aho batubaza identification papa umubyeyi wawe se nyoko aho wavukiye aho watangiriye akazi bagaca bafotora bagaca babirongeka foto kuri rejisiyeri bavuze ko bari bagutse. Urumva rero twebwe twatwarwa na Fonction Publique n'itwarwa na Ministere ya Interieur.
Tubandaniriza amakuru yacu mu Barundi baba hanze y'Uburundi. Abarundi bari mu bihugu vya Buraya basanzwe bari mu Runani Fodib bariyamiriza umugambi wa leta wo gushinga ikarata ndanga diaspora, bishikirizwa na Oscar Butare arongoye urwo Runani. Kubwiwe ngo iyo karata ije gushanishamwo imigwi abarundi bari mu mahanga kuko utazorafise iyo karata azofatwa nk'utari kumwe n'ubutegetsi bw'igitega, na cyane cyane ko bisa no kurihisha ikori ko basanzwe bataha mu gihugu. Ni mu gihe leta ya CNDD-FDD ifite umugambi yo gushyiraho ikarata ndanga diaspora izogugwa amadolari 50 y'Abanyamerika azotangwa ku mwaka ku mwaka. Ni mukurikire Oscar Butare akaba ari umwe mu barongoye Fodib.
Urundani Fodib rwarumvise umugambi wa leta y'igitega ibifashijwemo n'ishyirahamwe yishyiriyeho. Twebwe dufata nk'ishyirahamwe ishami rya CNDD-FDD muri diaspora, bafise umugambi wo gushyiraho ikarte ndanga diaspora. Iyo karte akaba yohabwa abarundi baba mu mahanga, tukabona ko iyo karte ije irenga kuri karte karangamuntu ishyirwaho hariho na passport y'abarundi. Twese abarundi tuba hanze dufitiye uburenganzira ni karte ije atakamaro kei ifise kwa gomba munani fodibe tubugeko yo karte kandi amahera tangwa ni nkuko menga barundi yo muri diaspora basabwe gutanga ikori y'umutwe kugira ngo bashobore kugira uburenganzira ubucanga ubundi abarundi bose bakwiye kuba bafise twebwe abarundi tuba mu Burayi duhurikiye munani fodibe ntidukeneye gufatwa nk'abarundi bameze ukundi ntidukwiye gufatwa nk'abarundi bo mu yindi zone dugomba gufatwa nk'abarundi afise uburenganzira bw'abarundi abarundi abarundi ubwabo ntidukeneye na gatoyi gufatwa nk'abarundi bamahanga dukwiye gufatwa nk'abarundi gusa ibyo biradukwiye ama passport y'abarundi ama carte karangamuntu kuba bishaka barafise uburenganzira iyo carte iza kudutuma umenga turiko duri ikori y'umutwe ayo dushaka kandi ntaniyo twifunze tukaba dusaba leta ko yo hagarikwa umugambi kuko ni umugambi ugayitse witeshe icubahiro ukaza kugabura abarundi bamahanga
mu gisata naco c'ubutunzi imyaka 9 irarangiye isoko nkuru yo mu gisagara ca Bujumbura ihe yiratokombera abadandaza bo muri iyo soko bahatakaje ibintu byinshi babona igihe byariko birasha bitokombera ibidandazwa nka byose ni byari bikingiwe n'amasiransi kuri uyo munsi amakamyo yose yakizimya moto yari mu gisagara ca Bujumbura akaba yari yapfuye mugenzi wacu Jones Josephine aratwibutsa ibyo uyo munsi
igenekerezo rya 2070 umwaka wa 2013 wabaye umunsi w'amarira n'amaganya umuriro udasanzwe waradutse mu isoko nkuru ya Bujumbura igihe cy'isaha 12 n'igice mu gitondo muri karitsiye ya 4 mu kibanza cyadandarizwamo impuzu n'ibindi byuma bitandukanye ikiduga kizimya moto cyahageze saa 2 ibintu byayangaye nk'uko babibonye babishikirije abantu bahinjira abandi bagasohoka mu isoko bafise ibidandazwa amakarato ibitenge n'ibindi ku bitugu no ku mutwe byari bigoye gutandukanya abadandaza n'abariko barasahura abadandaza batakaje ikibanza bakoreramwo n'ibidandazwa byabo kuko bice 90% by'ibidandazwa muri iryo soko ntibyari bikingiwe mu masurance nkuko byagiye bishikirizwa na banyene byo umunsi iryo bararyagwa imiduga yose ya kizimya moto yari mu gisagara cha Bujumbura yari yapfuye umudugu umwe gusa wari kuri iryo soko rikuru wari wajanwe ku biro by'igipolisi bita Besser igikorwa nyezina cyo kuzimya umuriro rero cyatanguye saa 3 z'igitondo ariko ntacyo byashitse ko kubera uwo muriro wabandanyije urandagata igipolisi cyaciye gikora ibishoboka byose kugira amazu ari hafi y'isoko ntafatwe n'uwo muriro mu nyuma ni igihugu kibanye cy'u Rwanda cyarungitse indege y'ubwoko bwa kajugujugu ize gufasha kuzimya imyaka 9 irarangiye iryo soko riyiye igitokombera abayidandarizamo ntibaratora kenge ababishoboye bagiye gukorera kuri City Market aho bita kwa Sioni isoko nkuru ya Bujumbura yubatswe mu mwaka w'1994 ku mafaranga angana n'umuriyaridi n'igice y'amarundi ku buringanire bwa hektari 3 itunganywa ry'iryo soko ryahawe ishyirahamwe Sojemark mu kiringo cy'imyaka 30 iyo soko yari ifite ibibanza bidandarizwamo bingana ibihumbi 3 bikoreramo abadandaza bangana ibihumbi 7
abahoze bafise ibibanza mu isoko nkuru ya Bujumbura bakwiye gusubizwa agateka kabo mu gushumbushwa ibyo bisabwa na Gabriel Ufyiri ku izina ry'ishyirahamwe Orcom rwanya abasesagura amatungo ya leta n'abagibiturire ni mu gihe aheze neza na neza imyaka 9 iyo soko nkuru ya Bujumbura ihiye Gabriel Ufyiri agasaba gushyiraho umugambi w'ingene ayandi masoko asigaye yo kingi dusozerere amakuru yacu makuru avugwa mu gikombe cya Afrika mupira w'amaguru ibihugu 8 bizobandanya amahiganwa mu gikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru mu gice cya 4 gishiri cya nyuma byose byarabimenyekanye icyo gice kizotangura ku munsi wa 6 gendekabya 2019 aho Cameroon izotana mu mitwe na Gambia igihugu atanumwe yari yiteze ko gishika kuri iyo ntambwe nyuma y'ubwo rukino azoca hakurikira uruzohuza Burkina Faso na Tunisia ku munsi w'Imana isaha 11 z'umugoroba hazoca wambaye hagati y'ibihugu bikekana cyane ari byo Maroc na Misiri ibyo bihugu by'Abarabu iyo bihuye urukino ntiruheza ngo gworohe isaha 3 z'ijoro izo nkino z'igice ca 4 gishira ica nyuma zizoheza zisozegwe n'urukino ruzohuza Senegal na Guinea Equatorial nayo nyene igeze ku ntambwe benshi batari bayiteze ko kugeza kuri iyo ntambwe Vesa Abubakar kizigenza wa Cameroon niwe afise ibitsindo vyinshi ageze kuri bitandatu ningaje je tusezerera ano makuru tware twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwahisemwo radio inzamba agateka kawe jamani ndabashinze nabashikirije ndabifurije amahoro ngahe wanyu.